iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugirira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 Kigali na FM 93.3 i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 i Kisoro. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Fidele Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tombora ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya yabaye uno musi kwa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'u Swiss. Imigwi izohura muri kimwe cy'umunani ikaba yamenyekanye. Umugwi Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa uzohura na Liverpool wo mu Bwongereza. Real de Madrid wo muri Espagne uzokina na Atletico de Madrid wo muri ico gihugu nyene. Feyenoord yo mu Burundi izohura na Inter de Milan yo mu Butaliyano. Club Brugge yo mu Bubiligi izokina na Aston Villa yo mu Bwongereza. PSV Eindhoven yo mu Burundi izohura na Arsenal yo mu Bwongereza. Bayern Munich yo mu Budage izokina na Bayer Leverkusen yo muri ico gihugu nyene. Mu gihe Barcelona yo muri Espagne izokina na Benfica yo muri Portugal. Naya mahigwe imigwi itandukanye ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Theodore Ntunga, umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafasha karuhuko ko muzabukuru, na Wilfried Irambona akora kuri Radio Ejo Heza FM, akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine. Bombi bari Bujumbura mu Burundi. Baratubwira uko babona imigwi izohura n'amahirwe ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Batumire ndabaramukije. Dutangure ikiganiro, ntangurire kuri Theodore Ntunga. Iyi migwi itombora yabaye yerekanye imigwi izokina muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Uyibona gute? Hari cyagutangaje imigwi izohura cyanke ibintu abantu benshi bashobora kwitega ko iyo migwi ishobora guhura itandukanye za muri kimwe cy'umunani?
Itombora yagenze neza cyane, biraboneka yuko imigwi uko myinshi yiteguye izotwereka inkino nziza cyane. Ariko ku bwanjye inkino zose uko zizohura kibo ziba zikomeye cyane gose zinganya cyane cyane yo ku bwanjye mbona umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Liverpool ari wazi kwerekana urukino rwiza cyane, hamwe n'umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Atletico Madrid, kuko iyo migwi yose ni imigwi yo mu gihugu cya Espagne kandi imenyereye inkino. Urundi rukino rukomeye ni urukino rwa Bayern na Leverkusen, kuko imigwi ibiri ikina mu cyicaro cyo mu Budage. Murumva yuko ari imigwi ibizinanye kandi yamayerekana inkino nziza cyane. Hanyuma ni ukuri umuntu yavuga yuko zino nkino ziba zimeze neza cyane, kuko iyo migwi yose naho bakiye mu mabaraje ni imigwi ikomeye ihuye n'iyindi yari yamaze kwikarishya. Ariko ibaga yuko zitegura kugira ngo zitwereke inkino nziza cyane muri kino gikombe cya Champions League y'umwaka mu gice cya weekend of finals.
Nawe Willy Irambona, ubibona gute? Ubona gute iyi migwi izohura muri kimwe cy'umunani?
Yesi itombora abantu bitagarinda mu gishika ugiye turaba na cancane ku mapolo atandukanye nka hari ha ekipe ya Barcelona ari samahigwe yo kuba icagura ugiye turaba itombora ko ntiyagenze. Ndabonamo inkino zimwe abantu benshi n'ubundi bakinjya mu gishika bakibaza mbega niwe niwe mu gihe ugiye kurengana hagati iyo migwi. Ndavuga nk'urukino rugiye guhuza hagati ya Real Madrid na ekipe ya manche ya ya Atletico Madrid kone ni ibiri sansangi bisagara ugiye kwa na maforme no mwanya ndo gukora hamwe ndiko na chakro ikuma yange bayine minishi zo ikume na Bayer Leverkusen nawe ni ibiri ubona ko nayo ni matinyaka ibiri tuma na umumenyereza Xabi Alonso wa Bayer Leverkusen ndetse no umumenyereza wa Bayer Munich bose ariko barahanganira igihugu gikombe cyo mu Budage nari n'umutsaguhuga ugiye guhurira muri UEFA Champions League ni kino bwani ni ngufu zidasanzwe Benfica bariko bagira amajonjora ino UEFA Champions League zerekana ariko nawe ari ukino ukomeye ubundi ukino ahubwo abantu bashize igisho cyane muri ino kino ugiye guhurira Liverpool na Paris Saint-Germain ni kita Liverpool tubona ko imaze ino sezo haba muri English Premier League ko itwara neza wadakura aba ikipe Paris Saint-Germain nayo ni ekipe iwabo mu gihugu cy'Ubufaransa yagaze neza muri champion yabo ya Ligue 1 ino musi kumane wa mbere wadakura aba experience ofise muri champions league nubwo ni nto ku bandi rwa Paris Saint-Germain ariko uravye kuntu Luis Enrique no menyereza yidanye ku bihe gacura abana na experience ya Paris Saint-Germain biro byabaye ko ari ukino rutoba rubereye ijisho ku rundi ruhande giye kuraba nka Dortmund na Lille nijo Dortmund ni ekipe experience ariko na Lille atwete ibintu bitangaje nka karuro ukina tembere ya Madrid ibintu abantu batari biteze kuzini nkino ka Bridge na Aston Villa abantu mengo nkino abantu bazo kurikirana bisanzwe bibiza nka karere ko kuno ngaha mu gihugu cy'u Burundi asanzwe bazikurikirana ku rundi ruhande Inter Milan na Feyenoord nawe ni n'undi rukino abantu badushaka gukurikirana nk'uko bisanzwe ariko twiteze kubona mubwa nka show cyanke uburyohe mu zino nkino aho ugiye kubona ko haba na Arsenal na ino PSV Eindhoven nabwo nyazo ari rukino rwiza muri make nubwo nandi tombora ukuntu yagenze urukino zo huza ikipe ya Atletico Madrid na Real Madrid urukino zo huza Bayern Munich na Bayer Leverkusen urukino zo huza Paris Saint-Germain na ikipe ya Liverpool uvuga ni mu ncama kije kuraba no tombora ukuntu yagenze urabona ko hariho inkino zimwe zimaze zifite ingufu muri urukino rwa Atletico Madrid na Real Madrid urukino rwa Leverkusen na ikipe ya Bayern Munich hamwe urukino rwa Barcelona na ikipe ya Benfica ndetse n'urukino rwa Liverpool na Paris Saint-Germain zindi ndiko ndazibona nk'uko umengo ni inkino zuba zifite ingufu zigererana n'ivani n'uburemere usamira imigwi n'indi iruta rutanga
hama Theodore Ntunga witegereje iyi migwi ishitse muri kimwe cy'umunani hari ikintu gitangaje hariyo abantu batari biteze yashitseyo hari niyo itashitse abantu bari biteze kwishobora kuhashika witegereje arondunga
ni hari iyi migwi nyinshi itari irindiriye mu gice muri kino gice ngumugwi wa Lille mu Faransa ni barurindiranye cyane kuko bigaza yuko udashobora gushikayo umugwi wa Bruges mu Bubiligi nawo nyene iyo zayo kudashobora gushikayo cyo kimwe n'indi migwi nka Feyenoord ariko n'imigwi yose uno mwaka ifite ingufu nini ugereranije n'uko bahora bameze mu myaka iheze ukuri wavye keretse iyo migwi Bruges na Lille na Arsenal zira nayo nyene yaririndiriwe cyane rwose ubundi mugwi uno mwaka watangaje menshi naho ni mugwi wa Arsenal kuko aciye ushika mu gice wacyuba karifi hakiri kare biboneka yuko wari ufite ingufu nyinshi cyane ugereranije no mu myaka iheze batahora bayirindiye mu gice nk'iki cya Ligue des Champions urumva yuko iyo migwi yose yaragerageje uko ishobora kugira ngo yitegure izokwerekane inkino zikomeye
murakoze wili Fred irambona mu bitegereze igihugu ku gihugu Ubufaransa ufise imigwi ibiri yashitse muri kimwe cy'umunani Espanye ufise imigwi itatu Ubwongereza itatu Ubuholandi ibiri Ubudage ibiri Ububiligi umwe Portugal umwe Ubutaliyano umwe igitangaje ni ikihe turavye nk'Ubutaliyano umuntu yovuga ko umupira wo mu Butaliyano wasubiye inyuma kubona Ubutaliyano ufise umugwi umwe wonyine ushitse muri kimwe cy'umunani muri rusange wabivuga ngo iki
bono gako igihugu cy'Ubutaliyano n'ibyo biratangaje kubona tubona Inter Milan yonyine ishobora kuba irengana ukaraba ino migwi ya AC Milan haciye ikaba ishobora gusezererwa ukaza kuraba ino ikipe ya Juventus nayo ino kunyara sezerewe bono bwa nti ku ruhande rwanje igihugu cy'Ubutaliyano bona ko cyagonzwe cyane na zino nkino ziyadoka ko ari amashashi ishobora kuba yabagoye ariko waza kuraba nka Benfica gushobora kuzana kuri ino yes vendor zene gushobora kuzigasezera ikipe ya Juventus gakire ni George Juventus ati cyo tumaze igihe kimwe tayibona muri zino nkino za UEFA Champions League bivanye no kuko baje tubona igarukira hasi tubona igenda ikogwa ko nibintu byo kuba ifatirwa ibihano bya FFF financial ikavuga kuvugwa kwa kihugura abakinyi bigatuma ikipe idashobora kuzana zangu bitadufanya cyiziko nubwo ni ishoko bwa ikoze kubera ko na Spain urde ni ime mugwi mu migwi kunda kuza muri UEFA Champions League ikagira ama surprise baje tubona mu nshuro zitandukanye ariko ugiye kuraba ku ruhande rwa Milan AC Milan AC niyo mugwi nubwo watangaje ukuntu itashi kwishika makino kibanze kuko Milan AC gusezererwa na ino kipe ya penudo ni vitahuli kipe ya mira ase ya tuwe tiniko ino mua kajiri seki yetu libuka muli change ikisingu vizida santu libuka wali kuwa kina hinezama jonjora wahu wanarea mazide wakaisanga kuhisa ntako benabe wakaisindiraho yari kire wikana ikutuwa kire wikana kiko me kishu wakuta ikitu wanane zariko tuwona yuko nubunda hukano huko amizako kashwe kuwana nila urazi ikitu kumiji yuvache ya zanyawasore zanyichi wakue mungu wa Chelsea iraza na wa Samuel Chukwueze yari kite squad wana yuko vikuri ekipe ya mira ase yari ekipe yitezwe muna UEFA Champions League ivaye na kito wato zanibe ya Madrid aliko nubundi za kudese va shangaba kinye changegu he mukira abasanzwe bakunzi bayo reno gani imigwi ya mira ase na Juventus budo itashwe kishika makino ugiche zaligo kutawra chani kwa ya chile kumigwi ala nubenshi wama na yuko muna champions kata kinyoshika kundavuga nino ekipe ya Feyenoord dashwe kuhise zira mira ase tachua wama nino ekipe ya PSV Eindhoven dashwe kuhise ya Juventus zesi naho nyene biche kuli prolonga suona ko ekipe ya Juventus zesi lagie ukeni minota ya nyuma ujifta mahigo yoko vanda nariko nungundi yuza kwa angira ekipe yuza kuhise zira eno ugani egi migyomo yugu chubu tariano dukuri yatanga abantu kuba cyashyize hano hantu bizanye nuko nk'akaro mirasi ari hagaze karabana Juventus nini gira bage guhura
ndadio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko turavuga uri tombora ya kimwe cy'umunani cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'u Buraya iyo tombora kabaye yabaye uno munsi kwa gatanu mu gisagara ca Nyon mu gihugu cy'u Swiss imigwi zohura rero muri ico gice kimwe cy'umunani kabaye yamenyekanye rekatuza ku mirongo ya telefone dufise niyitanga Simo uratwumva
yego ndamumva neza
niyitanga Simo uri he
oh ndanje ubundi Kigali
ufise akabazo icyumviro wishikirize
ndafite icyumviro ndagira mvuge ko uto aruga rutewe kubaza abatumire ngo kuba champion ya Bataliyani ifitemo muri tombora ifitemo amakipe makeya champion ya Bataliyani kwiri yita naho uretse wenda international na Interi na nuza na
Juventus AC Milan
ati ndayo ze na Milan si nizo kipe wenda ubona zisa naho ziba zizira imbere cyane zisa naho ziyomoye kandi nazo mu minsi nka Juve yagisubira hasi cyane bitandukanye nuko yari iri imbere kuko ibishoro wenda kuko nabyita nk'ibishoro byashorwagamo byagabanutse kongera bera bazo bijyanye mu Italiyani byironda ruho na ne nabira byo kwiyongeresha imbaraga by'abakinnyi bajya bakora byo kwiyongera imbaraga usanga nabyo bisa naho bisubiza hasi shampiyona y'abataliyani ikindi wenda nka shampiyona wenda njye kuri njyewe yaba isa naho itungurana shampiyona ya Espanye shampiyona ya Espanye kuzanamo Barcelona kazanamo Atletico kazanamo Real ku rwego rwa Atletico yo mba mbona yo yagasigaye nkurikije uko muri shampiyona iri gukompeta ariko bikazamo cya kimwe cy'amafaranga shampiyona ziba zirutanwa kuko shampiyona y'abataliyani ntabwo ikibona bashoramo cyane nka mbere ejo bundi umushinwa yagerageje gushoramo ariko ubusa naho biba byaranditse indi mpamvu no kugiriye usanga abantu batabishyiramo imbaraga cyane iyo ziko ari ubutaliyani ntabwo waba ufite uzi ko shampiyona y'abataliyani hari ni urugero wenda hari nka Mirasi na Interi muri Espanye hari Atletico na Real ngo ujye kureba Mirasi na Interi kandi izo kipe zigize kurusha wenda Atletico wenda ntavuze Real kuruta Atletico ariko usanga hari shampiyona wenda sinzi nimba zituruka ku buryo ziba zaramamajwe cyangwa bituruka ku buryo ziba zarashoka ko byose bituruka mu ishoramari bakora mu buryo bwo kwamamaza akaba ariyo mpamvu wenda zisa naho komeza kugira amahirwe y'abantu bashobora mu mafaranga n'uburyo bwinshi kuruta shampiyona y'abataliyani hanyuma wenda baze no kudufasha kutubwira bakurikije aho kandi fomu y'amakipe ubu ngo bageze no kuvuga ngo aho amakipe yageze ngo mu myitwarire batubwire babona nk'amahirwe menshi mbere abateraga intambwe bavuga ngo wenda Liverpool bagerageza batubwire Liverpool kuri tombora yagize barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa Barcelona kuri tombora ifite barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa biraza kugumya bicuramiye i Madrid nk'ibisanzwe batubwire bo barabona amahirwe ugereranije bayahandi hanyuma batubwire nanone kuri shampiyona y'Abongereza ifitemo no makipe uyo barayivuga biki barabona hari icyo yakora wenda ku buryo yo Champions League agaruka mu Bwongereza batubwira uko bo babibona
murakoze
yego
mwamwishura wili
eh yabaje kibazo bibiri yahere kamanda mushimire kwanda kizi bibazo bajije yahere kuri yo Champions League atubwira gaza ndega abantu baravuga imigi itandukanye bishobora kuba ihabwa amahirwe mu yo Champions League ati mweho mayivuga kwiki kuwande kwanje ndiko nabiraba icambere ndabona imigwi irikirazana ingufu zidasanzwe ubona ko ifise umushinga cyangwa ihangiro ryo kuba yatwara ino UEFA Champions League bwaze nyine gihugu ikipe ya Paris Saint Germain nibyo siyo ikipe nshaka guha amahirwe ya mbere ariko niko aragira ku ma ikipe mbona ko afite ingufu ino UEFA Champions League urabyo kuri cyatsina nibyo icyatsinde imigino bwa ko ine yari mito mito nuko kunya sinze Brest biho igitsinde 10 mu nkino zibiri biboneka yuko ifite ihangiro ishaka gushika ko ibifite ikerekeza performance kuragira garagaza ukuntu Luis Enrique ariko arahindura uno mugwi wa Paris Saint Germain karaba ukuntu abana bana barutana bato ariko arabaha icizere nk'aba Vitinha uravye ukuntu ariko barakora akademi kibuga gato abana akora ikipe iri determine ishobora gushika kuri ariko ikibazo kuri Paris Saint Germain n'ubundi eske iraza gurengana ikipe ya Liverpool Liverpool ni ikipe ubona ko ino sezo ndetse tudasanzwe ko turazi yuko muri ino sezo ni ikipe imaze kuba yitwara neza urazi ufate kundo iyi ni gari sanza gaze ni nyuma ikipe navuga nti ino munsi ni yaza ko imaze kwa registra ama impfimbi nyinshi imaze ataka bino nyinshi itsingwa ni kako yaratsinzwe na ikipe ya Nottingham Forest yaratsinzwe na ikipe ya ibari kumwe nyine mino Champions League kama ni PSV Eindhoven rero bino bintu birekana ko ikipe ya Liverpool idetermine ishobora gutsinduka n'ubwo ariko gose gitsindo kimwe cyangwa ibiri ariko ikaba yo gutsinda nibyo Paris Saint-Germain raje ibitsinda ikipe ya Manchester City ariko Manchester City yatsinze n'iyi kipe imeze gute n'iyi kipe ya Manchester City ubona yuko inyuma y'itakaza ryo mu isoko ry'ibyaha ante ikipe yarapfuye mu kibuga gato nayo nacyo ubona ko yari isigagendera ko kandi uwo kabari batsinda umusore ku hano banino kabiri akajwa hole gushobora gutanga amafaranga no guzirira ariko ikipe ya Paris Saint-Germain iza kuba ihura na kita Manchester City cyangwa kintu cyatuzi tumenyereye nka ba Rodri bari mu kibuga abashe nka bakaruka ku ruhande bari mu babana neza n'umumenyereza Pep Guardiola yaza ko Paris Saint-Germain ugera sho kuri Chicago itari kuba itwerekanye yuko yatsinze Manchester City iyo iza kuba iyitsinze cyangwa kuko kuko yatsinze Manchester City yuzuye no muse kuri Liverpool ndibaza eske yaza kuba nk'ibyo yakoze kuri Manchester City sindabyibaza mu rukino nubwo ko no hama hirwe ya 50-50 soko ni ino mu bibiri yaba Liverpool yaba ikipe ya Paris Saint-Germain ihagaze neza muri Champions League na yonyine ishobora kuba yoshika muri no finali ya UEFA Champions League azi dufate nko mino ground you know inzira no bwa Paris Saint-Germain na Liverpool baciyemo ndabona ko imigwi ishobora kuba intambami cyane ari mu gihe Real Madrid na Paris Saint-Germain na Liverpool ndetse atutse Madrid yo ndabona mu gaki kuko iba bya kitara Real Madrid na atutse Madrid ni byo ni mu gihe ubona ko yaba performance ko ragaza muri la liga kuko no bariko barahishikana iri byabanza bya mere cha kabiri cha gatatu bahanahana ni ikipe ya Barcelona iboneka ko ni byo n'ama meforme yose bariko baravuriramo ariko ama meforme ubona yuko inguvu zabo zingana mugabo wajya muri Champions League twaraba ikipe ya Atletico Madrid twaraba ikipe ya Real Madrid twazi imyaka bamaze kuba banahura mino ya Champions League turibuka ibyabaye 2014 bagenda berekana ko banganya urukino ariko bitarangira ikipe ya Real Madrid ya minota ya nyuma yifashije kuba itwara ikombe turibuka igitsinde cy'umutwe w'ikipe ya Real Madrid Ramos Agombora mu 2014 bitarangira ikipe itsinze ibitsindo bine kuri kimwe bagiye mu cyumba cya prolongation turibuka 2016 kuri ikipe ya Real Madrid twaje ikombe ine ikipe ya Atletico Madrid iboneka iko ni ikipe ya Madrid ifite experience nashaje anu menyereza Carlo Ancelotti no manya menyereza sho kufata ni ikipe ya Madrid tubona ko menge isi tugwara mu kibuga hagati waza kuraba nko muri kuri numero 6 hagati y'umukase ndavuga nkono kama Vinga ndetse na Lorenzo Chameni ni gore nene na Lorenzo Chameni amifa cha mbi fan 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 car ni ramwe mu kinyo na iko haja hagati ni barakwi na hore nyinyo to ni kusa rafite ndashukura mu hayikara sho kugira gariza kuza kwifasha no mu kinyo z'ukizina ja dadanise bayo kandi kuge kuraba ko ni Real Madrid nyuma ifa ni ngwayo ariko abuhinga bwo mu menyere za Carlo Ancelotti ashobora kuba yubatse ibyo bintu akazana nka no mwana Asensio akazana akubundi bane kwa nimero kabiri Fede Valverde akaza akitwa neza imbere y'imigwi twanditswe na Kumengo ikipe ya Real Madrid nuko byabaye
ubona yuko mugambo wo muzungu ko baciyemo Paris Saint-Germain Liverpool warashima Atletico Madrid na ekipe ya Real Madrid yaba Arsenal PSV Eindhoven Arsenal gari tena ekipe ya Club Brugge ndabona ko nk'umino migwi igera kuri igera ku munani imigwi itatu Paris Saint-Germain Liverpool na Real Madrid nibo niko nabona yuko bafite izongo bidoshobora kuba ko kwisanga bagiye guhura bagashika muri finale rero yuko kuramino migwi itatu ndashobora kuraba ukuntu bagiye barahura ukabaformeza Real Madrid ino Real Madrid n'ufise ukunda ibona umengo singugu nyinshi zo kuba ishobora gushika muri finale nada kuri indi kote iruhande ko irimo za ekipe za Benfica za Barcelona za Borussia Dortmund Lille Bayern Munich Bayer Leverkusen Inter Milan na Feyenoord niko ndaba hano nijo Leverkusen sho kuzikira tanga bya federa ekipe ya Bayern Munich ariko amahirwe menshi ndavuga ati Bayern Munich yarashitse kubera ko ibigano isanzwe menyereye bafise experience muri championnat kandi ibigano batadokimye kino romato bwo kuti Fabio no Sabia no se meye da Leverkusen sho kuza kazibira ekipe akayisezerera ariko
bizikira
kino rero tour
murakoze reka turabandanya tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Emile Ndayisaba urasumva Ndayisaba uriye
Ni ujumbura mu Burundi.
Ufite kibazo baza batumire icyumviro ushikiriza? Ubushikirize?
Ndemvise cyumviro ni kibazo mugaga ane ni cyumviro.
Mugishikirize?
Ego murakoze, yewe na yewe ni ngene tombo ya genze. Hamwe n'umufana wa FC Barcelona. Hanyuma je tombo na kugeza amasanda ubona ko FC Barcelona ishobora gutwara igikombe. Ishobora gushika muri finale mbere igatwara igikombe cyari gisa. Hanyuma umutumire nagenda muyibariza dega kubyerekeye urukino ruri hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid numva zoje gusobanura umengo n'umufana wa Real Madrid mukerekana ingufu nk'uko umengo Real Madrid irashoboye gusubiza yego nizo irakomeye ariko ubu muri ino minsi naho itsinda Real Madrid yamba umupira turaba kumwe Real Madrid igifite ingufu nk'izo yahorani igifite ba Cristiano Ronaldo ba Sergio Ramos, la Gareth Bale, la Casemiro, na mukasere na Casemiro bararonka, Toni Kroos, na barasubiza. Yo buja yo twashira gute kugira ngo atwemeze ko Real Madrid ishobora kurengana na Atletico Madrid byoroshye. Mukamona ko Atletico Madrid mu no minsi ari ekipe ubuye yiyubatse komeye. Hanyuma rero abana bashingiye aba nifuza amahirwe mu gwanyi wa FC Barcelona mu rakoze.
Murakoze reka mbaze Teodoro Ntunga icyo yibaza kuri icyo cyumviro cya Emile Ndayisaba imbere yuko wiri amwishura ko yavuze ku ma equipe ari karavuga Ntunga
yuko icyo cyumviro arafise cyumviro yo kubaganije kubera Real Madrid hari abakinnyi ba kera bari bakomeye bavuyeyo batasubijwe neza cyane nshaka kuvuga nka Toni Kroos nshaka kuvuga nka Benzema ariko Benzema ariko baramusubirira kuko urabona Mbappe ingene yamaze yasubiye gutsinda kuko yari ameze muri Paris Saint-Germain ariko rero naho umugwi wa Real Madrid ari Real Madrid wa kera kuko yivuze ya Casemiro batasubirijwe ba Toni Kroos Real Madrid iguma ni Real Madrid ukuvuga yuko ekipe iguma ikomeye naho ibihize ekipe muri amahiga mamwe n'aya ekipe ishika kure ishobora gutwara igikombe ni ishobora kuba ifite abakinnyi benshi bakaruhurirwa bamwe bagakinisha abandi kuko baguma bakina Liga Coupe du Roi na Ligue des Champions urumva umugwi ushobora kuruhurira bamwe kugira ngo muri Ligue des Champions bahure bakomeye baruhutse gato kuzashaka gushika kuri kubwanje naho yabaje gucyo nibaza yuko umugwi wa Atletico no nyine wakomeye ariko nunganya na Real Madrid ko Real Madrid uramaze kutwereka yuko muri Ligue des Champions uda Atletico Madrid naho umupira w'amaguru atari biharuru uva guharura
wili wo kwishura Emile Ndayisaba yakaravuga ngo igituma wemeza ko Real Madrid ishobora kurengana ngo byoroshye Atletico Madrid
murakoze cyane kuri icyo cyumviro ndamushyekimye rero kuri icyo cyumviro ciwe ariko rimwe na rimwe iyo turagira umwihego abantu benshi bakunda kwibaza ngo tedi umfata umfana Real Madrid bivanye n'uko navuze Real Madrid mu gihe byayo abandi fana Barcelona bivanye n'uko navuze Barcelona neza mu gihe byayo ariko ikipe yose tuza kuyibuga ukisanzwe iri nk'abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru nk'abasanzwe abantu ariko umupira w'amaguru reka nshobora kumishyushura neza ku kibazo ciwe ikintu gituma nabuna afate kuri Madrid gusumbya ikipe ya Atletico Madrid nibyo ni migimike bayisangirizagara kandi tukunda kubona yuko inyunyurana niyo benshi bagiye kuri burukino wanakima nk'abantu basanzwe abarabakiyo ba ikipe ya Madrid bashobora kuba bafite ikizere ko Atletico Madrid ishobora kuza ikamishungira ku nyinshi zabo yatsinda ya Madrid ariko rikanda nifashishe bimwe bimwe mu byagiye bigaragaza hagati na migibiri nizo byo kwa muri Mosezo ni gima zuko ba mungiro babaki ya bafazale ya bafazale tu muri la liga ubona yuko ikipe zose zagiye zingana inkino zibiri ariko kandi cyibukanye yuko izo finali zibiri na bunga za UEFA Champions League ya finali ya 2014 ya 2016 ubona ko ni migibiri atiko madini ari amaze bari huye muri finali n'ubundi bakoresha wa mukenyo n'ubari barimo n'ubu wo kunganya ariko kubera ko experience ya Madrid iza kuba itsinda atiko madini itwara ibikombe cyo zibiri nido ekipe ya Madrid hata kaje wakinyi batumamira mu nka Cristiano Ronaldo ni gisaba Casemiro ni gisaba Toni Kroos ni gisaba nabandi bakinyi nka Gareth Bale na Karim Benzema ndetse uri kurabona ni basa generation shash ariko amba vugizo ino generation shash ikaswe kagiko n'uri kiri muri ya filosofi cyane ya kaka ya ligabo kaya ekipe ya Madrid akia kuko dabe nko bino myaka 10 turi gukakita ya Madrid twa UEFA Champions League ya 2014 bafite 2016 2010 na 2018 icyo gihe cyo yibaza yini ni byo kumugana buraya ari niyo niyo myaka tugaruka kuri generation shash nayo nyine nabonye bakoze ibintu nk'ibyo nyene kuti bukanye yuko remeza imbere batwa batwa yuko Champions League umwaka wa 2022 tudibuka yuko umwaka wa kipe ya Madrid ari isanzwe yari hagaze nabi cyane abantu benshi bibaza mbere bizogenda gute ica mu nzira tazoroshe yarahuye na kipe ya Chelsea irayelimina ihora na Paris Saint-Germain yayisezerera yahuye na Manchester City tubona yuko umusore wa Diogo Jota azagutsinda itsinda bibiri mu minota ya nyuma iza gutuma ikipe ya Manchester City itsezererwa batsinda finale ya Liverpool baronse shoot on target nyuma gusa agivamo icyo gitsindo yari Liverpool tubona ko yari ikomeye irimo ba Mohamed Salah irimo uno musore duka izina rya Harry Kane nako uno musore ari muri Arabie Saoudite w'umunya Senegal Sadio Mane ubona ko ni ekipe ya Real Madrid bivanye no filosofi yafite yuko kwama babona yuko ekipe ya Real Madrid ari ekipe y'ibikombe ukuntu aseka Carlo Ancelotti ashobora kumanajinga iyo ekipe muri zimwe zikomeye kumwe abantu ubona ko bakomeye no mutu arashimima urabye abatumye amwe amaragi asaba asubijya kiyan mbappe no mutu yamaze gutora forme ziwe ibyo kiyan mbappe adakoze umusore duka izina rya Vinicius Junior ashobora kubikora Rodrigo Gomes aba hari ugira ngo ashobore gufasha nize match are umusore duka izina rya Jude Bellingham azoba hari ariko basaba Ibrahim Diaz ashobora gukinisha mu kibuga hagati bakaza bakabikora muri the first round ikipe igaragaze neza bashobora kugira kontakt bakazana Fede Valverde ku ruhande rw'iburyo akaza akitwara neza agatanga izo centre agatanga imipira iva mu itsinda amapasi zive twabonye ashobora kuzana n'umwana afensa vuye muri academy ya Real Madrid akaza agafata ikibanza cya David Alaba n'abasore ba Eden Mitwata badahari akaza agakora akazi kari special ari kumwe na Rudiger no ganira yo gukora abakipe atatse Madrid n'ukuntu experience yabo ifite n'ukuntu bama bitwara imbere ya Real Madrid niyo mpamvu nashobora kuvuga yuko ikipe ya Real Madrid ifite amahirwe yoba asumba gato cyane ikipe atatse Madrid nubwo bose mu ngo barazingana
murakoze Idris bakunga araduhamagaye uratwumva
ndabumva neza munyamakuru mwiriwe neza
mwiriwe uduteye akamuri he
emerera ni Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo baza icyumviro shikiriza ubushikirize
oya ni ukuvuga ni ibyiyumviro biteye twanejejwe n'itunwa ya Champions League kurume yayo nuko byatangiye bigoranye cyane ku makipe amwe namwe na Real agenda yivangura bakoze kusoroma itandukanye uko yatumenyereye ariko ubu ngubu nk'abashimye ko isoma isombora abaye uyu munsi hari imikino ikomeye cyane kandi na finali zaje mbere y'uko finali igera ni ukuvuga ngo Real Madrid na Atletico Madrid ni matche nziza yo mu mujyi umwe kandi ifite abakinnyi bamenyeranye Real ni ukuvuga n'undi mukino umwe wa PSG na Liverpool n'undi mukino undi ukomeye nari ije mbere y'uko iyindi iza ni ukuvuga ngo ari uko ngiye mbibona ari foroma bakozemo irimo PSG na Liverpool ukuntu batomboranye akabamo na Real na Atletico na Arsenal ni ukuvuga ngo iraturiyo ndabona yayo makipe azavamo imwe igera finali akaza n'indi tiriyo ya Barcelone na Bayern Dominique na Inter hari mu makipe atatu muri aya atatu mvuze haruguru harimo atatu akomeye n'andi atatu akomeye dushobora kwisangamo habayemo Barcelone yahuye na Real kuri finale cyangwa Liverpool cyangwa Liverpool na Bayern cyangwa Barcelone na Liverpool dukuvuga ngo imikino tubonye irimo ikomeye ariko nibakomeza kugera bakuzanamo tuzakomeza tubona finale uko zagira zitomborana kandi ikindi navugaho ni uko ikintu mbaza kuri UEFA Champions League ni uko imikino yiyongereye cyane abakinnyi baravunika cyane twabara imikino ikipe y'igihugu ikina tukareba n'amasirebo imikino abakinnyi baba bafite ni ukuvuga ngo imikino irusha ubwinshi imikino ni myinshi cyane ni ukuvuga ngo kandi umwanya bafite wo gukina ni mwinshi kuruta nuko indi myanya bayibona ni ukuvuga ngo bibasaba imbaraga nyinshi cyane ni ukuvuga ngo finale kurunge nyibona finale zaje hakiri kare kandi izo finale ni uko zizagenda zikuranamo umwe ku wundi kugira ngo kugeza kuri finale ya nyuma kandi ikindi mbona ikipe tutizera cyane tujyana amahirwe ishobora kugera ku mukino wa nyuma ku buryo butunguranye twavuga na Bayern Daye amahirwe ni kimwe no muri hagati ya Aston Villa na Club de Rouge hari hashobora kwisangamo indi kipe igera kuri kuvuga ngo hagati ya PSG na PSV na Arsenal Arsenal Daye amahirwe cyane yo kuzakomeza nka Bayern Daye amahirwe yo kuzakomeza na Real Daye amahirwe yo kuzakomeza na PSG Daye amahirwe yo gukuramo Liverpool ni ukuvuga ngo tuzareba imikino myiza kandi tugashima ko imikino yiyongereye ahubwo ni ukuvuga ngo ikintu nabasaba amasaha ya kure hari ibihugu byo muri Afurika cyangwa muri Aziya ntabwo dukina amasaha amwe urabona ko amasaha bayegeje imbere byadufashe bikaba byiza kuri iyi mikino byaba byiza cyane
ndabashimiye cyane murakoze Idrisa
murakoze
Teodoro ntunga kuri iki cyumviro ni kibazo yibajije ko inkino zaza ari yongeye umwanya ukaba mwinshi ko hari kumbure bya byagize ingaruka ku migwi imwe itashitse ngaha mubibona gute
kuna hakiri kare twabibona kubera zaca zivamo kare ariko kubera ifomu nshyashya yaje yuko Ligue des Champions yagize akamaro tukabona imigwi mishyashya ishika kure ni gake twashobora kwibaza yuko nk'imigwi ishobora kuzokina nka barrage ari nka za Real Madrid cyangwa ibyo ariko tumva yuko izo zakinye barrage byari feble ni ukubera yuko nk'uko na byimvire nabivuze ni uko imigwi ifite abakinnyi benshi igashobora kuruhurira bamwe cyangwa abandi bagakina amakompetisiyo cyangwa cyangwa ayandi ariwo mugwi uzoshika kuri udoshobora kuri gutwara Ligue des Champions icyo cyumviro yuko twaje kubona imigwi myinshi nka FC Bruges
murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga kuri tombora 18 imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya yabaye no munsi wa gatanu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'u Swiss imigwi yari irimo ni kimwe cy'umunani ikaba yamenyekanye ndi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga umumenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko mu zabukuru na Willy Fred Irambona akora kuri radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine pompi bari i Bujumbura mu Burundi navuze imigwi mubona muhamahigwe ariko hari umugwi mbona nawo wasubiye kwiyubaka mutariko muravuga cyane Barcelona ubivuga ko iki wiri
Barcelona nayo ni ikipe yikoyubaka neza cyane ikiraza neza nacyo navuga ko nayo nyine iri mu mahirwe mu migwi yaba yigwe niko bwa mbere byakunze ko mbandanya mvuga kuri ino parti ya kabiri navuga ino Champions League nanahere muri kota y'ikirayemo imigwi yagashyemo imigwi ya Paris Saint Germain ya Liverpool ya Real Madrid ariko kandi kino n'undi ruhande wacyo k'imigwi nka Bayern Munich, Borussia Dortmund, Barcelona, Benfica, Lille, Leverkusen, Feyenoord na Inter Milan. Niko ndabona yuko Barcelona, Bayern Munich na Inter Milan ni imwe mu migwi inogani atagihindutse atabaye surprise cyo kubona icyo higanirwa uno mwanya umwe gusa muri finale ya UEFA Champions League utigute reka mbere uko ikipe ya Barcelona uko mwabimbagije ikipe ya Barcelona twagiye tuyibona n'ibyo muri no sezo iriko biranka neza muri La Liga rimwe n'imwe biragenda neza ikindi bikanka ariko ni ikipe ya Barcelona twe turabona bimeze neza muri no igano rya UEFA Champions League ko tugiye kuraba yagira atsinda imigikomere ku mitacu bari bayiteze Bayern Munich irayitsinda barayitsinda no ikipe ya Borussia Dortmund irayitsinda abyumvikana yuko ikino ikipe ya Madrid ya Barcelona nayo nyene no munyereza hadete hafi fik yagitanye mu nzira yo kuba yitwara neza muri UEFA Champions League kubuze na nyene mu migisha kwa ifite amahirwe gushika muri finale wanashima kuba yanatwara kimwe gikombe biraboneka yuko ishobora kubamo Bayern Munich ni wo mukongera basuye guhura no muri no muno muzunguruko rafite Inter Milan nijo ni turisi niko bagiye kurengana Benfica byoroshye kuko nawe no mugitu wabonye kugenda ubagora igihe bagiye barahura Benfica agenda agora na Barcelona wabona ko Barcelona yiye ndi mine Benfica agara byaciye kure wabona umwanya no Benfica igiye ati na Barcelona ariko ugiye kuraba nijo tsinda mbona ko mengo Barcelona irimo n'imigwi imigwi igiye kuyorohera gusumba uko yari gucamo ino indi tsinda ahantu kuraba gusa bashyemo inguvu batsinde ino kipe ya Benfica ibyo nabyo nabona abakinnyi ashobora kuba babafasha mu gihe atoba iyindi migwi yagiye kubakenyura ugiye kuraba hano mu cyo Pedri mu kibuga hagati ariko bitwara neza waza kuraba arazwe bafise Lamine Yamal ku ruhande ubona ko ari umukinnyi wastabiliza nibyo nta bitsinda ronka ariko ikastabiliza bica bituma bicira inzira aba bakinnyi nka Robert Lewandowski aba bakinnyi barafinya kuba bashobora kuronka igitsindo noneho bagiye kuronka umunyezamu bakuye mu karuhuko k'izabukuru uno musore dukidena bya Sezni nawe ugiye kuraba nibyo ntaca kimwe aratsindwa ariko nubwo atsinda ibitsindo bitatu ikipe igikoranza igatsinda bitanu bitandukanye na Penya ubona ko yari amaze iminsi nubwo yitwara neza basanga ikipe yatsinze kino kuko bikarangira uko rero nubwo ni ikipe ya Barcelona dukomeye yubatse nayo nyine amahirwe yo kuba yashika muri finale irafise cyo kimwe muri muzungu na Bayern Munich na ikipe ya Inter Milan kiye turi dushaka kubona surprise kandi canke imigwi itangaje nkino ya Leverkusen canke Benfica kuko nayo iri mu migwi tuba twabonye yuko iyo ihuye n'imino n'izikomeye ku mirimo yari imwe ishobora kugira akanyarira
murakoze Inosa ndwimwana aratwakuye Inosa uratwumva?
Ndagutumva.
Udute akamurihe?
Ndagaye bujongora mu kigara cha Zimbabwe no kunyoshe.
Ikibazo icyumviro?
Yego ni kibazo n'umwe icyumviro kutombora cyabere no mu gombe shiburaye sende mu sana wa Real Madrid nabo inshira ke yandika kimwe icyandukaye ngo rero n'ibyo ngo bajye mu mugo ngoye cyane cyo icyo mbona si mu kugo cyane naho bakuwe mu mani city mbona ari bo wari ukoye cyane cyane kuri atraporo ya atletico madrid kuko kandi ruhande naho ko umugwe ugira kabiri bahaye n'umugwe navuga ati ngoye ugiye kurengana niba cyo gushaka finale n'esipe Barcelona icyo mugwe wa Benfica cyane ndabona nta nguvu ifite ingereranije ubureme izanye uyu mwaka n'inguvu araba ingere ikirake cyo ndabona nta nkeka ikitazoshika muri finale cyangwa kicye rero ingene imigwe yagiye irahura imwe
urakoze turagushimye ku buciyumviro cawe radio Ijwi rya Amerika Washington DC twavuze ku byerekeye umupira mu Butaliyano w'amaguru ushobora kuba warasubiye inyuma umuntu abigereranije n'uko bifashe muri iki gihe hari n'igihugu cya Portugal mu bihe bya kera Portugal yari ifise imigwi ikomakomeye yashika kure igatsinda n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya k'uyu mugwi wa Benfica hari iyindi migwi nka Sporting Lisbon Teodoro Ntunga witegereje umupira w'amaguru muri Portugal kiyo cyatumye usubira inyuma Teodoro Ntunga
bashyiramo amafaranga menshi cyane aka amafaranga ari mu ndi bishobora gushika kure nibaza yuko batashyiramo recruitment nini batarondera abakinnyi bakiri bato benshi cyangwa abakinnyi bakomeye benshi kugira ngo bashike kure ari nacyo gituma imigwi yo muri Portugal yasubiye inyuma urabye mu myaka iheze n'imigwi yashika kure cyane cyane nka FC Porto Sporting de Lisbon kuko bivuze ubu urabona ubuye si imigwi myinshi ikirimo ariko nibaza yuko cyane cyane ari recruitment mbi bagira cyangwa investissement mbi yo kutagura abakinyi bakomeye cyangwa amakademi yabo ndakomeye kugira ngo haduge abakinyi bari bato bashikane imigwi yabo hejuru cyane hari kicyumvyo nashaka gushikiriza cereke umugwi wa FC Barcelona warutwaje mu kanya umugwi wa FC Barcelona umugwi mwiza cyane 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 ko wakoresheje abana bakiri bato abana bakiri bato rero barakina neza cyane ariko muri iyi Ligue des Champions ushize mu nkino za nyuma barakenyura cyane gushikaho abo bana kubera ingina ari nyinshi bashikayo barushe cyane ugereranije n'ibihangange biba byarabimenyereye uwo mugwa Barcelona urakomeye rwose uravye yuko ingene bakina muri champion ariko muri Ligue des Champions baze yuko byo ugora kugira ngo ushike ushobore gutwara kino gikombe naho bishoboka nkuko nababwiye urukino rw'umupira w'amaguru si biharuro
murakoze Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga kuri tombora yabaye no munsi kuwa gatanu gisagara ca Nyon mu Swiss ku migwi izohura muri kimwe cy'umunani kimigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya abandi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafasha akaruhuko ko muzabukuru na Winfried Irambona akorera kuri radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere magazine bombi ari Bujumbura mu Burundi ngarutse kuri iyi forma uburyo bushasha bwashizweho bwo gutunganya igikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Uburaya kuba ariko baratwumviriza abato batatahura neza icyatumye bahindura forma wiri wobabwira nuwe mugambi washaka gushikwako
icyatumye ngaino forma nibaza yuko nashaka kubabwira gambere nibaza yuko bishobora kuba bifitanye isano nino Super League cyacu Super League kuko nimba hariho byo bashaka kuryohora ino championa imigwi ishobora kuba yiyongera kuko tubona ko ino mu mwaka gato bituma imigwi yiyongera muri ino forma shasha ya UEFA Champions League tubwira ko yaba na forma ya World Cup club you know you come to see me be so na kwenda kwenye forma yahindutse nyaza iko bibabikoze mu ntumbere yo kugira ngo ino higano yunge ubujohe twarabone bwa mbere imigi yashobora kuva itari mijya bibiri mu bw'umunani ya mbere muri semi de finale yaca isezererwa tumane imigi yagiye yongerwa ubwinshi twabone mu gihugu cyo Bwongereza bishika imigi ikasanga twasanga yarenze iyo twasanga twakira abarakiri imigwi igira kuri ine tubona ko haba mu gihugu cy'ubufaransa nk'ubu ubona ko baronse promotion uno mwaka bashobora kuba badugana imigwi igira kuri itanu nubwo nigoro uburyo bashatse kuba bazana uburyohe muri ino UEFA Champions League ariko ndavuga ko ino forma ishobora kugizana ingaruka mbi nk'uko twakibaje ubwa mbere ariko ndagitereka icyumviro kuri izina nkino za UEFA Champions League n'akarorero turibuka yuko ubwa mbere iyo ikintu byatsinze haba inkino nyinshi ibyo bigatabiza kugongana nayo n'amahitano menshi asanzwe ari mu bihugu bitandukanye nko mu gihugu cy'Ubwongereza kugongana n'iza Carabao Cup amahitano menshi usanga ari hariya za Sotaipe za Sotaipe muri Espanye za Copa del Rey n'amahitano atandukanye mu bihugu hajemo na World Club Cup na bw'igikombe cy'imigwi na cyane cyane ndiyo forma ziza gukina inkino nyinshi byatse bituma rero haba ukuba inkino zategerana cyane kuko turibuka yuko kugira ngo bakine fase urukino rumwe hagati y'urukino rumwe n'urundi tubara tubona hacamo indwi zibiri kandi karenga ariko n'umunsi umwe tubisanga bariko bakina inkino inyuma y'indwi imwe nk'ubuntu bwa itaki zine na zitanu baza bafise inkino za mbere za kino gice cya munani n'igice cya nyuma itariki cumi n'ine na cumi na zibiri batagira inkino zikurikira zo gusubiriza byumvikane ariko ni inkino zizoba mu zibiri zikurikirana cya ziba nyinshi zihurirane na za nkino zo mu mahiganwa imigwi isanzwe ifite ikigaragara kuri icyo ibyo kurangiza bituma imvune ziba nyinshi abakinnyi bakaruha bigatuma bituma imigwi imwe imwe idashobora kugaragaza bwa bushobozi bwayo na cyane nk'imigwi ifite amasquad nka onze de detare ziba zikomeye ugasanga nta bakinnyi babarize fizibisine bafite nk'uko Ntunga Theodore yabivuze ugaca wisanga iyi migwi ifite ubwo buhinga bwo kwiyezeza nk'izi za Real Madrid ziravuga ati uno munsi kubera ko tubona yuko tukiri muri phase de poule nubwo mu nkino z'amajonjora cyane z'amatsinda reka tubanze tugende kuyifokasinga cyangwa ishyire ingufu nyinshi muri za La Liga nini mahiganwa tuzoga kwikolansa tubona yuko dushobora kuronka n'imiburiburi karifikasiyo yo guca muri baraje nubwo rero ibi bintu bimwe byakoze ku migwi imwe iyi foma sasa rero nubwo buryo niyo komate ishobora kuyibana n'ayivuga
murakoze Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC Ntunga yarakara vuga wili kumvune zishora kuba kwera hari inkino nyinshi cyane n'uburuhe bw'abakinyi fatye ngo kumugwi Arsenal nivyo wagiye mu migwi ya mbere ndi waciye muri playoff mu kwinjira muri iki kimwe cy'umunani ariko abitegereza bavuga ku mugwi Arsenal ni mwe bamwe uravuga imigwi ishobora gushira kure ko ari imigwi ifisa abakinyi benshi ishobora kuruhura bamwe kagendera gabasubiriza ko ari ishobora gushika kure kandi ifise n'abasatirizi bakobeye abitegereza ibintu baravuga ko Arsenal atabasatirizi ifise kandi idafise ubwo bwinshi bw'abakinyi bashobora kugenda barasubirizanya muyihamahiga ayahe mubona ico kibazo ari kibazo gikomeye cyo kudafise abasatirizi b'ukuri nka nimero 9
ariko mu Arsenal imbere n'ivyo ntabakinyi babaye biko baronse ikondoka byinshi gushikaho bakinisha abo batahora bakinisha bahora ari abahamplasa ariko iyo ikavunika abinyuma ho byari kuba ingorane kuko mu Arsenal n'umugwi ufite abakinyi bake bakina neza ariko ubu hagize abavunika bagaciramo abandi biraboneka yuko nabo bandi babizi nibaza yuko ndawuha amahirwe make nibyo kubera na champion andi bahora bakina abo bakinyi benshi ubu rero bakaba baje muri Ligue des Champions nibaza yuko bizobagora ariko birashoboka mu mupira w'amaguru de surprise birashoboka ariko dushobora kuronka amahirwe menshi nka Paris Saint-Germain, Liverpool cyo kimwe na Real Madrid
ndabashimiye nawe wili ubibona gute
ikipe Arsenal ugiye kuraba urabye nibyo nta bakinyi mubwo bandi bose bafite bashobora kuba bagomba barafite abakinyi b'ibanze nako bashobora kuba badagupambana na gamwe nino mu gikoma akomeye baraba ino atake yabo kadasaba ku mpande baraba bafite nk'aba Bukayo Saka ba Martinelli ubwo tukaba na Kai Havertz ariko be n'abantu ba ariko rero cyangwa twatanga ikintu hagati mu shuro bwati ikipe ya Tsuni hagaze ariko kuri aho bona hari ho n'abandi bana ariko barazana bashasha nk'abana b'iteri badakora abantu aneri nabo nabakinye ariko bari kwara neza n'ubwo baba bazanye kugira ngo bashobore kuba buduza ibyo bihengero byiza bakinye ariko badakuraba nubwo nibyo bahagaze neza ntibari kuri iyo nivo yo kujya guhangana n'ibindi bikomakomeye yuko Champions League bashobora kuza bakayitsinda Pedro kuko ni mu bikomeye nabo nyine ariko icyemezo cya mbere nuko no muri English Premier League urabona yuko amahirwe yo gutwara na Premier League baratakaje kuno munsi Pepe bari nyuma ya Liverpool kandi bashobora kuba bajya batarinze kwisunga ukaza kuraba n'ukuntu ya Bridge Arsenal nyuma ni byo atakaje ino bya kimwe ugasanga yanganije ahantu ugasanga yatsinzwe ibyo rero bikana yuko iyo ukuntu itari ifishe itaguma ihoza mu gutsinda bikana yuko biragoye kuzoza ibyo kwa Real Madrid kumbe bahurire muri mu mukino ukurikira ngo itsinde match yare izo bitena no muri match rato bizo ngona nako nubwo yorengana yo Real Madrid uza guhura fatse Liverpool cyangwa Paris Saint-Germain izo yatsinzwe yarengana hano ngo ibyo bitsinde ize ihure n'uzoba gwe muri muri iriya nzira cyane za Barcelona na Bayern na Inter mira ubishobora kudutsinda nico cyuma mugani ya Arsenal uko kuntu igahoza ko n'ibifite bakinya shora kuza bagafushira mu ngata abari batandura batangura biraboneka yuko na experience cyane no championa bigoye cyane kuba bose ngo fayite cyane no championa ni byo uko bivuga cyo turanaliza rero ni discussion zo tuba tubona ibiri ku rubuga ariko umupira bwati ni meta mwenye nitanga itanga ukuri reka kafindi kuri kwabyo ariko mwihozo wacu ni wanje nuko mbona Arsenal igiye ko yashika
akoze tado ntunga kubijanye n'umugwi Manchester City abantu benshi baribaza byawushikiye ni club yari ikomeye cyane yatsinze na Champions League tsinze na championa kenshi yo mu Bwongereza mwitegereje niki ihe cyatumye umugwi ngubu udashitse no muri kimwe cy'umunani
Jeni wa yuko Manchester City usani wa fili nyuma kurera ino nyishi. Kuko haivuze benshi, wabuze yuko hario match ya championa, match ya Ligue des Champions, match ya Coupe de la Reine, mkumungo ngeleza. Ugo chusa angadeo bararushe. Igia ekipe ya Manchester City ni ekipe isela kinibashite ini ya kamilongi, ini chela milongi tatu nibili. Ushikaho uko batangwe bakina siko bakinuma bararushe nico gituma rero ubona yuko guko nevuze kuva kare umugwi udafite abakinyi bakiri bato cyangwa bitafite benshi ngo dura ba ruhurira ushiramo bamwe bibagora gukina ayo mahiganwa yose ngo ushike kure ubikomeye kumwe wari ukiri kare nico gituma bamenyereza bamwe bahera amahiganwa amwe bakajya mu mahiganwa menshi nka Ligue des Champions nka champion akaba ariyo bashyirako mugabo dunga karabao kapa kaduheba n'utundi dukombe nibaza yuko Manchester City rero barushe atari kuvuga yuko batazi umupira mugabo ni imyaka ushize hamwe n'ibikondoke ugiranije na Rodri hajya arafashe kibanza kinini mu mugwi wa Manchester City amaze kuvamo rero hajya byacu biba yindi bararuha Manchester City rero ukaca kumenya iratuyubeye isi ya ikipe bahora turuna irimo ibihangange
urakoze nawe Willy tugiye kuri championa yo mu Bubiligi umugwi club Brugge waratangaje abantu benshi cyane witegereje muri kahise ka championa yo mu Bubiligi abaye ama equipe akomeye ashobora gushika kure mu gikombe cy'imigwi yabaye yambere mu karere k'Uburayi
sinavuga yuko ari ari igana byo mu gihugu cy'Ububiligi byoba byateye imbere cyane ku buryo bishobora kuba rigira imigwi itera imbere ahubwo ni Club Brugge nyine ubwayo yamaye kanakanyarigaru kayo kuko iyi Club Brugge nyine twibukanye yuko muri ino myaka ya vuba igumye imaze iminsi yerekana ko ishobora kuza muri Champions League wanatumye karengane gashyika muri Weekend of Finale nimba n'ihenze gato ndibuka ko ubuheruka yagiye muri Weekend of Finale ihura na Manchester City baranganya umukino rumwe urundi irabitsindwa nimba atari mu nyuma z'ama Jones wasigaye byibuka muri Champions League iheze ni Club Brugge yamenyekana ku izo nguvu zifite ushobora kandi mu gibarahuje ni Atalanta Bergamo ni Atalanta Bergamo no mutse cyarekana muri ino ikipe noko no muri ishyano ga do mu Italiano Serie A niko ari mu bihagaze neza igashobora kuza ikaba ifite n'icyizere cyo gutwara Serie A ariko wode kuraba nazo ni ikipe itagira experience muri iyo championa ya Atalanta Bergamo cyatsinda muri Europa League cyatsinda muri Europa Conference League ari hiza igahangana ariko Club Brugge kina itangaje katanye kandi ngo bido kwitsinda match ya rero tour no vuga ni Club Brugge yifitishe cyizere cyo kuba mu bwoti tuje muri Champions League dushobora guhangana no gukomakomeye aha kantu mu Atalanta wowe tugogenda gute gacurabaye ni forma shasha kandi yaje ishobora kubona yana na profit urabe ino sporma shasha imigwi umunani ya mbere yarenganye noneho haciye haza n'indi migwi igera ku 16 ihaba gukadde kubwira ati iyi ngo ubusuru bwagaragaza amahirwe yo kuza uje kurondera ibibanza umunani byo guherekeza imigwi umunani ya mbere icyo nubwo ko ari ibigana byo mu gihugu cyo bubirigi byaba byateye imbere ahubwo nubatinye iruhande rwa Kita Club Brugge yama iza n'ubundi ikerekana yuko ishaka ko igaragaza ingufu na cyane cyane ko ibishyitse ihangiro byo kuba irera impano isanzwe ifise uko nyine mu makipe yama iza ikakuza impano ikashaka kuzigurisha mu makipe atandukanye ku mugabane wa Burayi
dusigaranye akanya gatoye Theodore Ntunga kubona Espagne Ubwongereza hamwe n'Ubudagi bifite imigwi itatu umwe umwe wese ntagitangaje iyo migwi uko abantu bayizi ntagitangaje mu ijambo
oya n'ukuri ntagitangaje nagitangaje kuko uravye no bari bujumbura iyo ku munsi gatandatu no ku munsi gatange kwa kabiri kwa gatatu bidisha biri ko dira amahiga n'abakunda cyane cyane naye mu Bwongereza naye muri Espagne niyo mu Budagi naho nyine barakunda buhuru buhuru nibaza yuko rero uravye abakinyi amazina akina muri ayo mahiganwa uko ari atatu ari amazina afite experience amaze gushika kure bamaze gukina amahiganwa menshi cyane n'abamenyereza bari muri ibyo bihugu bitatu n'abamize akabuye k'abagabo biboneka yuko bafise icyo barusha abandi
murakoze
n'abandi bo mu gihugu babizi ariko experience yajya n'ikintu gikomeye cyane mu rukino rw'umupira w'amaguru
murakoze cyane
yuko
murakoze
akana kimwe kuri jewe tantangaje
murakoze
n'abagenzi bajye bamenyesha
amakuru murakoze cyane
barabiganiye
murakoze cyane ikiganiro twari tubafitiye rero muri umwanya kigaruke ngaha dushimire Theodore Ntunga umenyesha amakuru w'inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko muzabukuru na Wilfred Irambona akora kuri Radio Ejo Heza FM mu Burundi bose bari i Bujumbura nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro namwe mwese bakunzi ba Radio Ejo Amerika tubasabye mwese tubifuriza weekend nziza n'ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Radio Ejo Amerika mugire ibihe byiza
Amerika byatangwe kuwashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rugaga rwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga rya ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Cyongereza chanelia mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika.
Yeah.